Nzamba
Nzambira Samirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Turi ku munsi wa mbere igenekezo rya kane ukwezi no kwa Nyakanga umwaka wa 2023 mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gatete kawe kaze makuru twabateguriye nayo tuyahereye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abapolisi babiri harimwo urongo igipolisi mu ntara ya Rutana babarizwa mu iboro rikuru rya Mpimba kuva mu ndwi iheze. Imvo n'ubusuma bwagirizwa bw'amafaranga 10,000 vy'amadolari y'Abanyamerika bivye umunyagihugu wo mu ntara ya Makamba. N'abantu batanu nabo harimwo abajeje intwaro muri komine Rumonge barafunzwe mu gasho k'iyo komine. Abo nabo bagirizwa icaco kunyuruza isukari yari igenewe abanyagihugu mu kwezi k'umunani, bivugwa ko hari abategetsi bakomeye batarafatwa bagirizwa inyuzwa ry'iyo sukari. Bamwe nabo mu bakozi nabo b'umushangaji bw'indero hagwiriyemwo abarimu bavuga ko bamaze amezi ane bataronswe umushahara wabo. Ubushangaji nabwo bw'abakozi ba leta bwagiriza kuba butabona ico abakozi bakora mu gihe batigeze basiba gutonda ku mirimo yabo. Kaze mwese amakuru saya gusa mu kanya idonidori yagize.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa abapolisi babiri barimwo utwara komisariya y'intara ya Rumonge bapfuye mu iboro rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura. Kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze bagezwa ko barasahuye umunyagihugu aturuka muri komine ya Kayogoro iri mu ntara ya Makamba, bamwe amafaranga ashika 10,000 vy'amadolari y'Abanyamerika. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Bonfisi Niyongere.
Amakuru dukura mu ntara ya Rutana menyesha ko byose byatanguye ku munsi wa kane igenekezo rya 2024 ukwezi k'umunani guheze, aho umunyagihugu yaravuye muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba yafatwa n'umupolisi azwi ku izina rya Samuel Nzopfirekuye. Uwo nawe akaba ari igisongerezi bita Dokoro, arahitwa ku ibariye ryo mu birongozi ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Bivugwa ko uwo mupolisi yarafise amakuru y'uko uwo munyagihugu avuye mu gihugu cya Repubulika yaharanira intwaro rusange ya Congo, kandi ko yabafise amafaranga menshi y'amadolari y'Abanyamerika. Umupolisi amaze guhagarika uwo munyagihugu ngo yaciye bimenyesha umupolisi amukurira azwi ku izina rya Terence Niyongabo atwara komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rutana. Uwo munyagihugu yaciye afatwa aja gufungirwa mu biro bya komisariya nkuru yo mu ntara ya Rutana, bacamwambura amafaranga 10,000 vy'amadolari bamusigira ayandi basigura ko yari yarengeje amafaranga yemerewe kugendana rekuwe n'amategeko. Amasoko yacu akamenyesha ko uwo munyagihugu yahavuye amenyesha ivyamushikiye abapolisi bo hejuru. Abo nabo hakaba harimwo urongo y'igipolisi mu ntara z'umumanuko, bakaba baciye batangura amatohoza. Munyuma abapolisi babiri bagirijwe kuba barasahuye uwo munyagihugu bamwambura utwiwe baca barahagarikwa baja gufungirwa mu ibohero rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Bikavugwa ko mbere bagiye gufungwa bahejeje gusubiza amafaranga basahuye uwo munyagihugu. Ivyo bibaye mu gihe abanyagihugu b'abakongomani bama bavuze ko basahugwa utwabo aho mu ntara ya Rutana no mu ntara ya Makamba bariko bararengana, aho bakugwa mu modokari bakakubiturire by'umurengera kandi bafise ivyangombwa. Ivyo bikaba bikunda gushikirana cyane cyane abakongomani b'impunzi bari mu Burundi iyo bavuye mu gihugu cyabo cya Kongo.
Bofisi Niyongere urakenuye. Abantu batanu nabo barimwo abajeje intwaro muri komine n'intara ya Rumonge barafungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara ya Rumonge. Mu bantu ko bw'igihugu kuva ku muhero y'ino ndwi iheze bose bagezwa kugira uruhara rw'inyuruzwa ry'isukari yatanzwe muri iyo ntara mu kwezi guheze k'umunani. Amakuru ava ngaha mu Rumonge akavuga ko hambavu yabo bafashwe hoba harimwo na bamwe mu bategetsi bakuru bafise uruhara rw'inyuruzwa ry'iyo sukari. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Karine Dusabe.
Uwa mbere yahagaritswe n'igipolisi ni mukuru wa zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge. Yafatanywe imifuko ibiri y'isukari, uwundi ni ugira kabiri mu batowe ku mutumba Kanyenkoko muri zone Rumonge. Hose ni muri komine Rumonge. Nawe yafatanywe imifuko ibiri y'isukari nk'uko amakuru avaho mu ntara ya Rumonge abivuga. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko hari abadandaza batatu bahagaritswe barapfungwa. bagirizwa kuba bakerereje imifuko y'isukari iri hagati y'umwe n'ibiri muyo bari bahawe. Nubwo biruko amakuru atangwa n'amasoko mu gipolisi avuga ko abo bahagaritswe bariko bagwa mu mporero y'abafise igitugu kinini bariko bagomba kwikingira. Ayo masoko atomora neza ko intandaro ya vyose musitanteri wa komine Burambi yarongitse isukari ivuye mu rumonge mu ndwi iheze ishitse mu nzira abayijanye bakorora imifuko ibiri. Uwayitoye bari bavuganye amaze gufatwa n'igipolisi yaciye avuga ko musitanteri wa komine Burambi ariwe yayimuhaye. Uwo nawe amaze kumva ko bimenyekanye yoba yaciye atanga ku mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu urutonde rw'abategetsi benshi bo mu ntara ya Rumonge banyuruza isukari. Ubu ayo makuru nyene akemeza ko bari mu bwoba budasanzwe. Kuri uyu wa mbere buramatari w'intara ya Rumonge yagirishije inama abadandaza b'isukari bo mu ntara ya Rumonge. Amakuru ava muri iyo ntara avuga ko ataco yigeze avuga kuri abo bantu bafashwe bagirizwa kugira uruhara mu inyuruzwa ry'isukari. Nta n'ico yashikirije kuri iyo sukari yanyurujwe na musitanteri wa Burambi. Kubw'ibiharuro vya Sosumo, amatoni 40 y'isukari niyo yatanzwe mu ntara ya Rumonge muri uku kwezi. Kugeza ubu kurondera isukari vyarabaye nk'umuzi w'ibuye mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu bakaba basaba abafata ingingo gufata mu minwe ico kibazo.
Tugukengukire kahinde dusabe bamwe mu bakozi bakukira ubushangaji bw'indero hagwiriyemwo abarimu amwumvise ko tumaze gutandukira igisata c'indero bamaze amezi ane bataronswa mushahara wabo. Ubushangaji bw'abakozi ba leta bwagiriza ko batabona ico abakozi bakora mu gihe batigeze basiba gutonda ku mirimo yabo. Basaba ubushangaji bw'abakozi ba leta guhagurukira ico kibazo kigatorerwa umuti imbere y'uko umwaka w'ishure mushasha utangura. Jean Vyabarugira aratubwira uko vyifashe.
Abo bigisha bamenyesha yuko batanguye kwihebura kuko igihe kibaye kirekire. Bamenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu atamushahara barasubira kuronswa. Ubushikiranganji bw'abakozi ba leta bubagiriza ko butabona ico abo bakozi bakoze mu gihe bobo bavuga ko badasiba ku mirimo yabo. Kubw'abo bakozi bakukira ubushikiranganji bw'indero ahanini bagizwe n'abarimu ngo intonde zisuzuma abari ku kazi zarakozwe kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi k'umunani kandi ngo byaragaragaye ko batigeze basiba ku kazi ariko umushahara wabo ukaba arahagaze.
Birababaje, birateye n'agahinda aho hari abakozi b'umushikiranganji b'indero bagwiriye n'abigisha bahagaritse umushahara. Ubushikiranganji bw'abakozi bukabagiriza yuko batabona icyo bakora kandi ari bo bwabahaye ako kazi. Ngo ntibabona ko ari abaprese, ari abadiregiteri, ari abigisha. Harabaye imyidondoro y'abantu mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kw'indwi, mu kwezi k'umunani. Urabona ko bari ku kazi ariko ntacyo bigeze babafasha. Ubu imishahara yabo yaca hahagarika.
Abigisha bamenyesha ko ihagarikwa ry'umushahara wabo ritanguye kubateza ingorane nyinshi mu ngo zabo. Bagasaba umukuru w'igihugu guhagurukira ico kibazo kugira ngo batunganirizwe.
Muri abo byashikiye hari abo usanga ari umugore n'umugabo batanze amazu bibaza ko babayeho gute. Ubunye bariko bacangishamo na bene amazu aya mashuri ari yatangure none abo bigisha bazaza kwigisha abana b'abandi ngo abo bari mu nzu birababaje. Hari abafise amadeni mu mabanki bariko bongera ko inyungu z'umurenge bamwitaye na yedo gatanu none bizoriwa nande. Baravuga ko hari abantu bahembwa badakora none ko babonye ko abo bari ku kazi kubera icyo batabahemba. Sasa umukuru w'igihugu we bari kagerageza gukura akarenganyo mu gihugu ko n'ibyo yobiraba bakadukura ko akarenganyo kuko biriko biratera ingorane cane n'ubwicanyi mu Burundi. Sasa bariko igabanyiza mva mu ndiya n'imiburiburi imbere yuko amashuri atangura.
Kuri iyo myidogo yose uruganda rwa radiyo y'Inzamba gato ya Kawe ntituraronka kuri telefone yaba umushikiranganji w'abakozi ba leta cyo kimwe n'umushikiranganji w'indero.
Inzamba muri ico gisata c'indero n'umunezero mu bavyeyi b'ugwaruka b'impunzi z'abarundi bahungiye Inyarugusu. Ni mu bihugu ca Tanzania kuri wa mbere igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda abanyeshuri bari bagiye mu buruhuko badakoze ibibazo biheze umwaka babikoze. Abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye bifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'abagiraneza babongereza Save the Children bakaba batari babikoze kubera ukutumvikana kwari hagati y'iryo shyirahamwe na leta ya Tanzania kubijanye n'abofata mu mugongo ibyo bigo. Ibyo bibazo bikaba bikozwe inyuma y'indwi umwaka w'ishuri 2023 ushiri 2024 wuguruwe muri ico gihugu ca Tanzania. Edi Claude ininahazwe.
Abavyeyi bavuga ko banezerejwe cyane no kubona abana babo bemererwa gukora ibibazo mu gihe bari bamaze amezi atatu muri soko niruze bibaza ko umwaka w'ishure ku bana babo uzohava uba impfagusa.
Anejerejwe n'iyugururwa ry'amashure mu bigo vya Save the Children aho bari bamaze ikiringo c'amezi hafi atatu abana bicaye mu gihe bobo bari birukanywe barataha barugarirwa ibigo bahora bigamwo ariko abandi bariko barakora ibibazo muri ico gihe ndetse bajyaga mu kiruhuko abandi nabo bifumbereje none abo bana kuva umwaka wa mbere kugira umwaka wa gatandatu barakora ibibazo kugira ngo babandanye amashuri aho iyindwi batanguye kuwa mbere w'indwi iheze iyindwi yose abana bariko barakora umwimenyerezo bongera basubiramo.
Barakengurukira ishyirahamwe Save the Children yitanze kugira ngo basubizwe agateka.
Byasiye neza kandi turabikengurutse ukungene iri shyirahamwe rya Save the Children ryakoze rikiziganya we bajejwe imbere muri Save the Children bagakurikirana ikibazo cyari cyatumye ibyo bigo byugarwa abana bagahohoterwa nk'uko twabibonye abana bacu bakirirara bifumbereje batazi indegejo bizogenda gute ku bijyanye no kwiga.
Tubibutse ko uko kudakora ibibazo byari byaturutse ku kutumvikana hagati ya Leta ya Tanzania n'ishyirahamwe Save the Children kubofata mu mugongo ayo mashure ari mu minwe y'iryo shirahamwe.
Mu gusozera no makuru tuyasozere mu yavugwa mu gisata cy'inkino mu mpira w'amaguru higanwa ku rwego rw'igihugu igeze kugira gatatu. Turagaruka ku kungene inkino zageze muri indwi twaraye turangiye ni nkuru tubaza mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Mu nkino zabaye Vitaro yirahiye Rukinzo bitatu ku busa, Burundi Sport Dynamique nayo itsinda Magara Young Boys 2-1, Aigle Noir itsinda Masipiri 1-0. Message ngozi nayo nyene yatsinze Musongati 1-0, cyo kimwe na Kayanza United yatsinze Tel Aviv 1-0, Tigre Noir nayo nyene yatsinze 1-0 Bumamuru. Flambeau du Centre na Olympique Star bananganije 1-0, cyo kimwe na Interstar na Moso Sugar. Gushika ubu imirwi itatu niyo iza kwisonga n'amanota 9 yose, iyo nayo ni Vitaro, Message ngozi na Aigle Noir. Ni mu gihe imirwi itatu ariyo Bumamuru, Tel Aviv na Magara Young Boys nayo iri nyuma ikaba ifise ubusa. Tukivuze umupira w'amaguru, ku munsi wa kane niho umumenyereza w'umurwi nserukira gihugu Etienne Ndayiragije yashyira ahabona urutonde rw'abakinnyi 24 Burundi buzokinisha ku rukino ruzobuhuza n'igihugu cya Cameroon ku munsi wa kabiri w'indwiza. Urukino ruzobera igaruwa muri Cameroon n'urukino rwo kurondera itike yo gushika mu nkino z'igikombe cya Afrika. Abakinnyi ba mbere kuri uyu wa mbere akaba ariho batangura gufata urugendo aho bazohurira i Addis Abeba n'abaje bava mu bindi bihugu.
Alexandre Niyunge ko turagukenguke nenga twe dusozera no makuru twako turabashyiriza mwakoze mwese mwa yakurikiye shimira abagenzanje bafashije kwegeranya ale majeste barengana yabashije kandi bifurije kuronirwa mu byanyu no mu banyu mugira iteka n'itekane na uta.